radio indundi culture amakuru mu kirundi
turabara mu kije mwese muteze amatwi ibiganiro vyacu kazima no makuru yo kuri uyu wa gatandatu agizwe na bino bikuru bikuru abarimyi bakorera mu kiyaya curuzi maragarazi bo ku mutumba avuga muri komine Makamba intara ya Burunga baridoga ko banyazwe aho bahora barimira bikozwe na bamwe mu baje intwaro bemeza ko abahagazuye bahatswe hahabwa abandi babanje gusabwa kuja mu mashira hamwe abo barimyi basaba baje intwaro ko bo batunganiriza na ubuyobozi bwa zone Muzinda muri komine Mpanda mu ntara ya Bujumbura busaba ko ico gice ubu kiriko kiragwiramwo imiryango kiba n'igisagara coronswe umuyaga nkuba mu mitumba itanu igize iyo zone itatu niyo yonyene imaze gukwiramwo umuyaga nkuba ku bice 30% ivyo bibonwa nk'intambamyi ihambaye mu iterambere rya none nayishirahamwe Sojepaye Burundi riri mu yishinze guhanira neza y'abana rivuga ko ritewe impungenge n'ingengo ishobora kugara ishure bita international riri mu ntara ya Gitega imaze kumenyeshwa abavyeyi imbere yuko umwaka w'ishure wimirije utangura muraja kuvyumva murano makuru bamwe mu bayangayanga bakora mu masoko ya komine Mugere barasaba yuko bafatwa ingingo mirekeza zotuma bakora badahomba mwiyubahirizwa ry'ibiciro by'inyama biherutse gushingwa niyo komine bamwe bashikiriza ko aho bazirangurira atampinduka barabona ano makuru hamwe n'ayandi ni mukanya
Radio Indundi Culture
nasubiye kubaramutsa ano makuru mugira mu yashikirizwe na Kristalize Harerimana fadikanije mu buhinga bw'ivyuma na Kofi Olivier Berintwari tuyahereye mu gisata c'uburimyi abarimyi bakorera mu kiyaya curuzi maragarazi bo ku mutumba avuga muri komine Makamba intara ya Burunga baridoga ko banyazwe aho bahora barimira bikozwe na bamwe mu baje intwaro bemeza ko abahagazuye bahatswe habwa abandi babanje gusabwa kuja mu mashira hamwe ivyo babona ko bakumiriwe ubu biriko bituma habaye imishamirano hagati ya bene kuhagazura n'abahahawe gushasha basabaje intwaro ko bo batunganiriza ahi Makamba mu ntara ya Burunga ino nkuru tuyibaza Serge Sindayigaya
abo banyagi bo ku mutumba babuga muri komine Makamba intara ya Burunga bavuga ko banyazwe amatongo na bamwe mu batwari bo hasi amwe barayiha ayandi bayaha abo bishakiye umukenyezi mwiza ko bari mu kababaro ntangere kubera gutakaza utwabo
abantu banezerewe nabo bahahawe muri ubwo buryo bataharuhiye abo bariko barahadandaza n'impapuro nozikwere abo bariko barahadandaza abo bariko barikoteshereza amafaranga birira bataharuhiye abo nibo banezerewe n'ibi bintu byabaye mugabo umuntu wese yaharuhiye wese aratuntuye umunsi nuko tubona abahateguye atari bo bariko barahakorera abahateguye nibo banyazwe haza gukorerwa abatahateguye bivanye kumbure n'uburongozi nyene
aho ngo mukunyaga ayo matongo abahagazuye baje babwira ko bashinga amashirahamwe ariko bo bakabona ko yari amayeri yo kuhigarurira kuko ayo mashirahamwe atigeze abaho ibyo ngo bikaba biriko biteza uruhagarara hagati y'abashikiye ubushasha n'abakira ko ngo abahagazuye bisanze bakumiwe bigatuma bama mu mishamirano
kira mwanya bama bariko barashwanirayo umwe ngo ahantu nimeneye uwundi ngo ahantu na Holandima urumva bacaguma bashwanirayo mbere hariho n'igihe uwo ajejwe umutekano ku mutumba mukuru mbonera aho radungikana baza gukura y'abantu bariko barashwanirayo
basaba abategetsi kubatunganiriza kuko atamuntu yonyagwa utwiwe kugira ngo duhabwe uwundi
umugongano wa leta kagomba kuharangura imigambi ya nta munyagi kubazotarami bagomba kurimya imbuto z'igisirikare bagomba kuharimya imbuto z'abanyeshuri imigambi ya leta nta n'umwe ayigaye muko kugira ngo baka umuntu bahundi kirazira
dusaba gutunganirizwa kweri uko turatuntuye n'ukuri twaraboze mu mitima aha ni hamwe gusa umuntu atabona umutima w'umuntu ngo awusesura urabe kandi turiko turarira uwo kwibaza ngo nitwe twenyene aha n'umutumba nka wose
tondeye Emmanuel Mandela arongoye zone gatabo akaba atashimye kugira icyo abivuga ko naho biri uko itegeko ryinga amatongo mu Burundi cyo muri 2011 mu ngingo yaryo ya 1444 rivuga ko umwanga uganzwa no ugazuye naho itongo ryo hejuru yawo ryoba riganzwa n'uwundi twamenyeshe ko ayo matati amaze hafi imyaka 6 ko ngo yatanguye kuva mwaka w'ibihumbi 2021 Burunga Serge Sindayigaya Radio Indundi Culture
harakoze Serge Sindayigaya abarimyi bikaba muri komine Kayanza basaba bigenga bafise amatonorero y'ikawa kubahemba kugira bashobore kwikenura ni mugihe amatonorero akukira ikigo cha leta odeka yo yamaze guhemba abarimyi adalan niyo saba arongoye ibiro by'intara ya Butanyerera mu byo bijejwe harimo burimyi ahamagarira abikorera utwabo bafise amatonorero yikawa gukora ibishoboka byose bagahemba abarimyi kuko barengeje igihe cyari gitegekanijwe inkuru tuyibaza Jana Himana akora i Butanyerera
Abo barimyi b'ikawa bamenyesha ko batanguye gushora ikawa y'ibiturumbwe mu ntango z'ukwezi kwa gatatu ariko kugeza no munsi ngo ntibararonka amafaranga y'ikawa bashoye amatonerero y'abigenga ngo niyo atarahemba barimyi amafaranga y'ihemba rya mbere mu gihe amatonerero y'ikigo cha leta odeka yoyo yamaze guhemba abayashoreye ko bavuga ko igihembo cha mbere cyari kuba mu kwezi kwa gatanu abacerwe bakaba bategezwe guhemba barimyi bitarenze kwigenekerezo cya 15 ukwezi kwa gatandatu abarimye rero bagasaba ayo matonerero y'abigenga kubaronsa amafaranga yabo kugira bashobore kwikenura nko mu kugura ibikoresho by'ishure kuriha amadeni kugura ifumbire canke kumara imanza zitandukanye kuri ico kibazo Adeline Yonsaba barongoye ibiro vy'intara ya Butanyerera mu byo bijeje hari mu gisata c'uburimyi asaba ashimitse ko banyene ayo matonerero bohemba barimye vuba bwango nkuko baba baravyiyemeje mu gihe bahabwa impu zo kugurura ayo matonorero mu gihe amatonorero atandukanye yamaze guhagarika kugura ikawa Adoni yose bamenyesha ku ikawa zikiri kubiti abarimyi bazozishyera imuhira hanyuma abadandaza bakazozibagurira ku mafaranga ibihumbi indwi ku kirozo shizumye abo nabo ngo bazoba bazwe n'amategeko kandi bagurira mu bibanza bizwi kugira ngo icyo gikorwa kizokorwe mu muco muri komine Kanzani ntara Butanyerera Jean Nahimana kuri radio Indundi Culture
Jean Nahimana ubuyobozi bwa zone muzinda muri commune Mpanda mu ntara ya Bujumbura busaba kwico gice ubu kiriko kiragwiramo imijyango kiba n'igisagara coronswe mu yagankuba mu mitumbi 5 igizio zone 3 niyo yonyene imaze gukwiramo mu yagankuba ku bice 30% ivyo bibonwa nk'intambamye ihambaye mu iterambere rya none umukuru w'iyo zone Anicet niyo nkuru abona ko atabikorwa bisaba mu yagankuba bikomeye nko gusudira n'ibindi bishobora kwarangurirwa ariko gusaba ishamwe ya Rigidezo ko gyo baronsa umuyaga nkuba vuba na bwango kugira banakinge n'ubusuma bushobora kwaduka buhwibiriye tumukurikire
Fise mitumba 5 ariko imaze kuronka amatara no vuba kuri 5% ni mitumba 3 muzinda kibenga na mutara ariko nawe ni ngaho kwibarabara gusa bwe mu mucimbire rw'inyuma amatara dufise mugabo twaronse projet ya Rigidezo nshasha igomba gutanga amatara ku mitumba 2 ya kibenga na mutara aho bazotanga mbere amakonteri kwe n'igihugu bose turizera ko projet niyaza iyo mitumba izoba ironse amatara kavamo mugabo ni mitumba yo rero abutavuka kirengane tagira kimwe cy'amatara kiriyo umva ko ari ngorane ata amatara ntaterambere soma baraza mu icoro kubera batababona ugasanga bakwari kiga mu kizo kuna kuri yahanye turasaba yuko by'ukuri niyo mitumba yoronswa amatara kuko muzinda hafi y'igisaga cha Bujumbura muri vocation y'Ibene rero turasaba yuko by'ukuri boronswa amatara nabo kugira ngo n'umutekano gisaga cyobora kugenda neza ngorane gose kuko by'ukuri ata amatara nta kazoza ngo turabiso n'undi mugambi wa nyakiriza soleil barabisanga kuri zone abikene bakaza kuroha kugira ngo arabiyo kuba barakoresha du plaque soleil n'icyo ramaze kuvyijukira du plaque turiyo twa amatara mugabo nta migambi wo gukora ikomeye cyane atamatara Rigidezo ahari niyo butumba butavuka batubwira ko baho amatara kuva mu 2025 mugabo kugiye mu 2027 yatarabonekana mugabo ko babitubwiye tuzakira uko nyene twarindira ko ukonyoka guhawe umwaka ni kuje cyangwa gusaba guhawe umwaka ni kuje tuyabo turongo yuko ndabihanganye ko muvyeyi icyo yemera aragishitse
Aniseti niyo nkuru akaba ari umukuru wa zone muzinda ubuyobozi bukuru bw'ishyirahamwe rijejwe gutanga amazi n'umuyaga nkuba Rigidezo yamara bwemeza ko umwimbo w'umuyaga nkuba uharugwiriye hamwe n'uburyo bwo kuwunguruza umuyobozi mukuru Jean Albert Maningomba yerekana ko ikibazo kiri mu kuwushikiriza abanyagihugu kubera imihora ijana umuyaga nkuba ishaje naho biruko ashikiriza ko hari imigambi yo kunagura iyo mihora imwe imwe yatanguye n'iyindi iri mu gutangura Kutyo umuyaga nkuba ushikiraho hose hawukenye kurikira Jarbere arongoye Rigidezo
muri imyaka 5 heze tumaze guheza centrale tubazishika nka zitandatu urumva imyaka nkuba mwishi yongereye ko ico mwomenya nuko ari kugwiza umwimbu ari kuwutwara hariho no kukwiragiza mu bene gihugu ibyo bice bitatu habayemo kimwe kitameze neza umwene gihugu ntaronka amatara kwa byipfuza rero gushika ubu icerekeye umwimbu urahari na transporto ijya y'imihora minini minini kugwe vuze transporto uvuga ku kilovolt arenga 70 gushika kilovolt 220 nizo dukoresha ubu mu Burundi izo nta kibazo zifise nibituro bimeze neza byo tatu asama post mugabo muri distribution y'imihora ikwiragiza ku bene gihugu irashaje hari ibikorwa bisigaye ku radio la réhabilitation ari umugambi munini yatwatanguye ari umugambi wa sente umugambi urimo ibice no vuga nka bine hariho ukomeza imihora iduga ruguru no gusubiramwo ibituro vya ruguru twaramaze gutanga isoko ibikorwa tanguri tariki mu kwezi kumunara no kuvuga imihora ya ruguru yose tocisubirizwa rya minini minini ya moheretasho hariho rero gusubiriza imihora yose ishaje yo ngahi bujumbu kuyisubiramo tukayishyira ku rwego rwo hejuru ya modernisation kugira extension y'amakaritse ku nkengera z'igisagara atasanga afise amatara ibyo o biri mu isoko turiko turatanga ubu aho twizeye neza yuko tariki imwe y'ukwezi kwa mbere umwaka w'2027 ibikorwa na binyeri bizaba bitanguye nyezina hariho no kongereza ingufu n'ubushobozi ibituro dufise kugira ngo ibituro byacu hose zikomere tuzimodernize ku rwego rwo hejuru.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture makuru ya cerabandanya mu gisata cindero ishiramwe Sojepae Burundi riri mu yishinze guhana ineza y'abana rivuga ko ritewe impungenge n'ingingo ishobora kugarishure bita international riri mu ntara ya Gitega imaze kumenyeshwa abavyeyi imbere yuko umwaka w'ishure wimirije utangura icegera c'umuyobozi w'iryo shirahamwe abona ko ingengo idasubiwemo neza ishobora guhungabanya ikanahana abana. David Ninganza afatira ku mashure yandi yigeze kurangwa ko amakosa ariko leta itanga intumbero yatumye inyigisho zibandanya kurikira. David Ninganza
mbega iyo ishuri rya leta uyu munsi bacha baryugara cya turatubibona bacha bahana abategetsi babitumye subwa mbere tubona amashuri asahiriza leta agira iki kibazo mu 1823 hari ishuri ryitwa College de la Victoire ni lycée de Jabe uno munsi ryari biswe n'uwitwa Simba agurisha ijya yari Albatros ubushikiranganje bwaciye bumwaka ishuri baciye bumvikana na komite y'abavyeyi kugira ngo abana nibataye muhira yarasohoye abaganga abacamanza bakuru kuru abigisha bahambaye abanyepolitike b'iki gihugu abatwaye iki gihugu muri bo barize kuri iryo shuri kuko ritugawe kandi karorero mu 2000 umenga ntihenze n'indwi ishuri bita lycée technique Saint Marc muri industriel bamaze kwaduka matate hagati yabari barifise n'ubushikiranganje bw'indero na meri do Bujumbura abana bose baciye bajanwa mu mashuri ya leta nico gituma nca nibaza igitega mbega igitega abavyeyi bari mu nama muri komite y'abavyeyi bariko bakora iki kuko nibo ba mbere baterezwa kubazwa ibitari bike aha rero ngaca saba umushikiranganje by'ukuri ko yorabana byiza ingingo nk'iyo kugira ntihagira abana baburagizwa bigitega hanyuma tukaca dusaba buramatari navugane n'umushikiranganje bakorana kugira ingingo umwe nizi have ziza guhungabanya intara nayo makomite y'amashuri naza aravugana n'abaruprezana atabironekara
mu bijanye n'ubudandaje bamwe mu bayangayanga bakora mu masoko ya komine Mugere barasaba yuko hofatwa ingingo mperekeza zotuma bakora badahomba mu ikurikizwa ry'ibiciro by'inyama biherutse gushingwa niyo komine bamwe bashikiriza ko aho bazirangurira atampinduka barabona iyo ngingo y'amahirashimwa n'abaguzi icyo bahuriza ko nuko ibiciro vyogabanywa no kubindi vyankenegwa. Odironkeje Imana yaragendeye abakora mu isoko ya Musaga adutegurira inkuru ikurikira.
Iyo ngingo igabanya ibiciro by'inyama muri komine Mugere yafashwe n'uburongozi bw'iyo komine kwa 20 ku kwezi kw'indwi turimwo ari igiciro ku nyama cakorotse amafaranga yaba 7,000. Iyo ngingo ikaba yakigwa neza n'abihereza inyama basumira ku isoko ya Musaga.
Kesi ya kirane zina gashako bado kwa wichi.
Nyama zara koro.
Zara koro sana kuhusu. Chenda bia kirane. Mara mchigichiro recha ya shi inze ye. Nuhu majije kuigura penisengi kivu. Jwani mikani ni watu mbuka na recha nuhu mudanda. Zato ya tura basu mimi watu yoke bako rechula kyohe.
Kurundi ruhande kwa badanda zabi nyama mwiyo soko ya Musaga. Bawa bona kwiri kila babuna. Narigibitungwa ku isoko vyo bigoye kubona neza ko vyagabanutse ibiciro.
biragoye gituma bigoye ikintu ugura numunwa kidaciye ku munza tufata urabona nk'ibiharage iyo byetse byo nyine biri korora byabura bikiduza rero ni inka nazo nyine uko bikoze bazigwiriye mu gihugu ariko zo kwikorora mugabo tikorose ku ngufu twebwe turacho gutangaza ku mahira batugiye leta mugabo aho yuja kugura usanga isoko yero botije nta hene nco nshora numbo imizu
ikindi kiri mu byonyura bigateza uruhomba badandaza n'uburyo bakoresha bari ko bunguruza ibitungwa babaga bagasaba ko igitoro coboneka
igitoro cokokwa no igitoro cogura tukaza tubaza ku mahera make make hanyuma inyama natwe tukaza tubirazidana kube intono hanyuma tugasha dukorora kubyo no ibihumbi birasubira kujya kanya abayanga yanga guhomba nuko ubuno ege inyama tuzironka kuri make ya mu giti kicibandende yo kuziza aho tuba dusanzwe dukore
yabaguze canka abayanga yanga basaba ko hatogabanywa ibiciro by'inyama gusa ariko kandi n'imindi bifungurwa nabyo birabwe n'ingingo nkizo
niwagabanye muceri biharage sana bila bishikane kuri bibika twaje kuba bibiri biharage ubikuri bine bitatu namahera byose bigira birakuru
ingingo yo gukora ibiciro nta muntu numwe atayishaka ahubwo twashaka n'umuceri ukoroye kubugishika ku 15 nuko byamyikira
ingingo nkizo zagiye zirafatwa n'abarongoye amakomine mu gihugu ni nyuma aho bavugiwe ku biciro kubitungwa navyo byakorotse kuvira iciri tangura hamwe muri aho akaba ari ku isoko ya bururi mu manuko bw'igihugu aho ibiciro kunka impene n'intama byavugwa ko byagabanutse kugeza ku bice 50% kwijana.
Arakoze Odino Nkejimana wahoze ari umushikiranganji w'ibidukikije Albert Mbonerane abona ko leta y'u Burundi yari kwiye gushyiraho ingingo mirekeza ku bijyanye n'itegeko nshikiranganji ryo mu Ruhuma umwaka w'2026 gerekeye amahadabu arihishwa umuntu wese atubahirije iby'isuku n'isukura nyuma yaho kuri nondwi ubushikiranganji bujere intwaro yo hagati mu gihugu bushikirije ku munsi wa kane ari umunsi uhari w'isuzuma gishigwa mu ngiro ry'iryo tegeko Albert Mbonerane atanga akarorero k'ubuzu bwa sugumwe bugikenye ku mabarabara kandi bwari bukenewe Mbonerane ariko akemeza ko iryo tegeko ryari ryiza mu gihe ryo kwizwe neza ku nyungu z'igihugu kurikira Albert Mbonerane
Niteko barishyizeho mugabo ntibabanje kuritegura neza. Ntawe usanga bavuga yuko bafashe umuntu agiye kwituma mu gashamba yuko abarenze itegeko ego ararirenze. Mugabo none leta yarateguye aho jewe nkene kuja kwituma noja kwituma mugabo n'umunsi biragoye kuko ugomba kwituma ntiwugara biragoye niteko ryari ryiza mugabo ntibabanje kuritegura kugira ngo abarundi tumerwe neza kandi hose muca mumbwira ati ibihugu biteye imbere twe turinda gutera imbere uravye ahantu usanga hari twasugumwe twa bose aho ugenda ukihero kituma naho bakurihisha amafaranga ngo urumva yuko we wakoze icyo urinda gukora baguhaye ngaho bategera yuko aho kazi ukasugumbwe hari umukozi arinda kuguma ari ngaho ariko arakagira neza kugira ngo abahagendera bose bumve ko merewe neza hamwe leta yofata ingingo igashyiraho utuzu twasugumwe ahantu hose ku mabarabara hanyuma gutyo iryo tegeko rizoja mu ngiro neza
wakabaya ni Albert Mbonerane yahoze ari umushikiranganji w'ibidukikije ari nawe dusozere kwa no makuru yo kuri uyu mugoroba kuri uyu wa gatandatu ni ku isaha 12:34 ndabakengurukire mwese mwari muduteze amatwi yakoze Kofi Olivier Benhoye katuma amajwi bashikira aya makuru mwari komeye ashikirizwa na Kristalizarimana ndayifuje kugira umugoroba mwiza murakoze